Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumena Jewe Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye tukahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe muteza amatwi muri aka kanya turahera muyavuga muri Afrika. Adama Barrow niwe yaraya tahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri Gambia atsindiye mandigira kabiri muri ico gihugu cyo mu burengero bwa Afrika. Umukuru wa komisiyo ijejwe amatora Alieu Momar Njai niwe yatangaje intsinzi yiwe ejo ku munsi w'Imana imbere y'abamenyeshamakuru. Mu gatondo w'ejo ku munsi w'Imana Ernest Bai Koroma arongoye umugwi w'indorerezi za CDAO muri ayo matora yasabye abakandida bose kwemera aho intayi zishize n'ibyatangajwe kandi bakabikorana umutima utekanye. Abasirikare ba Nigeri bashika kuri 12 hamwe n'abakoriterabwoba baharurwa mu macumi barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye mu burengero bw'icyo gihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Abandi basirikare 8 barakomeretse muri urwo rugamba batanye mu mitwe n'abakoriterabwoba baharurwa mu majana ku birometero 5 uva mu gisagara cya Fantio ni mu ntara ya Tilaberio ikundwa kugamwo ibitero by'iterabwoba. Umushyiranganje avuga ko amapikipiki atazi igitigiri yakoreshwa nabo bagizi ba nabi yasambuwe ibikoresho bakoresha mu gutumatumanako birafatwa. Muri Afrika kandi abahinga mu kwibira mu mazi baratoye ibindi biziga indwi ejo ku munsi w'Imana byatwawe n'uruzi bari muri bisi yari igeze ku kiraro muri Kenya. Aba baciye bashikana ku gitigiri cy'abantu barenga 30 bafiriye muri iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu. Iyo modokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi yari itwaye abaririmbyi bishengero hamwe n'abandi bari bagiye kunyeziranwa nabo mu birori by'ubugeni mu ntara ya Kitui ku munsi wa gatandatu. Perezida Uhuru Kenyatta ejo ku munsi w'Imana yararungikiye ubutumwa bwo guhoza imiryango yabuze ahanura kandi Abanyakenya abasaba kwiyubara igihe bariko baratwara imodokari mu mabarabara cyane cyane mu bihe by'imvura nyinshi. Muri Mali naho ibisasu bibiri byo mu bwoko bwa rokete byaratewe ku kambi y'abasirikare ba ONU bo mu nteko za MINUSMA mu gitero cyabereye mu gisagara cya Gao mu buraruko bw'icyo gihugu ejo ku munsi w'Imana. Igisirikare cy'u Faransa cyavuze ko atabyononekaye ariko nta makuru cyatanze cy'abakekwa kuba inyuma y'ibyo bisasu. Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ubwoko bushasha bwa corona bwiswe Omicron buramaze gukwirakwira mu bihugu 40 ku isi hamwe no mu mareta 16 kuri 50 agize leta z'umwe za Amerika. Abategetsi bakuru mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta ya Amerika ariko bavuze cyo ku munsi w'Imana ko bataramenya neza uburakari ubwo bwoko bwa Omicron bufise kuwabwanduye. Dr. Anthony Fauci umuhinga w'ingwara zandukira muri Amerika yavuze ko atawashobora kuvuga byinshi mu gihe bitaragaragara nimba abagwayi basinzikara cyanke badasinzikazwa n'ubwo bwoko bushasha. Tukivuga kuri uwo mugeranye n'igipolisi cy'Ububirigi cyaracucagiye amazi hamwe n'ibyose bikoroza amosozi ku bantu bari mu myerekano yiyamiriza ingingo z'amagara y'abantu zafashwe n'ibihugu bya Buraya zigamije kugwanya umugera wa corona. Abantu hafi 8,000 nibo bakoze iyo myerekano i Bruxelles ku murwa mukuru w'Ububirigi berekeza ku cicaro gikuru cy'ubumwe bwa Buraya batera indirimbo zisaba ko bahabwa umwidegemvyo. Igipolisi cy'Ububirigi cyavuze ko babiri muri bagenzi babo hamwe n'abandi mu bakoze imyerekano batwawe mu bitaro abandi 20 barahagarikwa.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza abakunzi b'ijwi rya Amerika yose rashaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio ya Chovewa akaburungu.com Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41 mu Rwanda aho turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Rumwe mu rwaruka rw'abigeme mu gihugu cy'u Burundi rwemeza ko impinga mu byo kwitunganiriza imigambi neza ikiri ndende.
Ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane nkuko twabibona nka kera abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusubikorwa by'imuhira.
Uyu ni Marlene Mpawenimana ari mu barongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka rihingura ibirato n'imikandara mu Sato mu gisagara cya Bujumbura. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato. Nongere ndabahikaze mu gihugu cy'u Burundi nandi ndabiciye ku masonga mukanya ibanki yitiriwe urwaruka yitwa Bije isabira abakiri bato na cyane cyane abigeme gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanki mu ntumbero yo kuronka ingurane. Ubuyobozi bw'iyo banki bwabivugiye mu ruganda rwari rumaze iminsi 3 ruhuriramwo urwaruka ruserukira abandi mu ntara zose z'u Burundi. Inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mwishikirizwa na Desire Hatungimana akoreje ujya Amerika ikigali mu Rwanda.
Uko bivugwa na Mpawenimana Marlene umwe mu barongeshira hamwe y'ugwaruka rihungura ibirato n'imikandara mu Sato mu gisagara cya Bujumbura muri quartier ya Kamenge ugwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza kubwo uwo mwigeme haracyakeneye ko ugwaruka ruguma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kujya ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa byo kwiteza imbere.
Hari ugwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi ni bake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukumengo ari abantu turaba gusubikorwa by'imuhira tutoshobora gukora ibintu bijya na biriya. Mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kuja mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye kubera tutazi kurondera uco usanga tuja mu ngeso mbi. Mugabo kuri twebwe twaje muri zinyigisho biradufashije cyane ejo tuzogira ico twimariye tutarinze kuraba imifuko y'ababyeyi biradufashije cyane.
Naho Oda Nduwayezu wo mu cibitoke cya Rugombo mu burengero bw'u Burundi abona ko migeme atoroherwa mukoronko mutahe ariko yakoze neza umugambi wiwe arashobora kuronka abamufata mu mugongo. Uwo migeme ari mu ishyirahamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko ni ishyirahamwe ryabo ryashoboye kuronka ingurane mu ibanki y'ugwaruka.
Ubuge ntibworoshe kuronka ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makenya ugatanga umugambi wawe hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banke bije hamuka ukagira plan de faire yawe hamukayijana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura. Turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni 214 kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye naho twari tugejeje. Turi mu makoperative imaze guha amafaranga barashitse no kuri tahaye bararaba ibikorwa dukora kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga.
Christophe Ndagijimana umuhinga mu bijanye no gutunganya imigambi avuga ko kenshi ibituma imigambi imwe imwe y'ugwaruka ihomba ari kubera ko ibayizwe nabi. Ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka ntibiheze ngo byisungwe.
Kugira ngo wiyumvire umugambi nimba ari initiative transformation il faut d'abord passer nimba mu kibitoki bari bagize transformation des demandes mu kibitoki nyembiriyo transformation des passés kiriyo mugabo mugaca mutwari bubanza mugasanga nta myembe iriyo canke passé kiriyo murumva yuko muca mukora kandi muhomba kuko bizobasaba kuzana za matière première ari mu kibitoki hanyuma muheze mugire transformation abo banza hariyo ku supplementaire ya transport de matière première iba yongereye mu mugambi wacu. Nukuvuga plan de faire yanyu ifu yikwerekana yuko ibyo mukeneye byose kugira ngo umugambi uje mu ngiro na cyane cyane mu bijyanye n'inyubako.
Sixten Yuhire umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe Ugwaruka avuga ko igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge Ugwaruka mu gutunganya imigambi ari igikorwa bazoguma bakora. Sixten Yuhire avuga ko rimwe na rimwe Ugwaruka ruzana imigambi itanditse neza bigatuma basubizwa inyuma kuyinonosora gutyo imigambi yabo igateba kuronka amafaranga yo kubiteza imbere.
Tegura neza imigambi n'igikorwa tubandanya dukora kugira ngo Ugwaruka rutegure neza cyane rwose imigambi nk'uko tubyifuza. Tubandanya tubigisha ubona twakoranije abigeme cyane cyane turi kumwe na Onifame. Imigambi bazana n'ibyo iba iteguye aho bageza ubwabo uko iminsi irani ko bagenda tubona yuko bagenda bayinyanyura bayitegura neza gusumba nukuru tuwakulikirana pamba za wakuru ingurane ingurane waronga nazo kaya zwa hali kuhunyungu itawaza chane kwa hini nyungu wa sawa mwazindi banki na mekufiwa sindukorana kufuka huu watu gizi nili kuhijana ni watu li uu
umuyobozi mukuru avuga kumva watangwe gukora bamaze gutanga ingurane y'amafaranga ku batari bake nk'ingurane ku mashyirahamwe y'Ugwaruka ahamenyesha ko amashyirahamwe arenga igihumbi yamaze kuronsa ingurane kandi agashima ko abarose izo ngurane bariko bararihe ideni neza.
Ugwaruka nezerewe cyane rwose n'umugambi wa leta wo gushyiraho iyi banki ku buryo amadosiye twakira ari menshi cyane ku munsi ku munsi kandi tukaba tumaze no gutanga ayatari make kutudushyigikira imigambi yabo. Nguvu Ugwaruka rushyigikiye amashyirahamwe y'amakoperative cyangwa amashyirahamwe no kwita amatetrise komesiyali bamaze kumeza guhabwa ingurane bararenga ibihumbi bitatu nyuma ko ari benshi n'abandi rero tuba twakira ku munsi ku munsi bava mu mihoro yose y'igihugu rero barishimiye cyane.
Umupfasoni Janet Kem aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka k'umukenyezi Onifa mu Burundi avuga ko mu gihe umwigeme yoshika ku rugero rwo kwitunganiriza neza imigambi imuteza imbere yoba ari intambwe ikomeye mu gushitsa amasezerano y'i Beijing ku bijyanye no gukuraho ubusumbane hagati y'umugabo n'umukenyezi.
Desire Hatungimana urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi abanyagihugu mu karere ka Nyempundu muri zone Nyamakarabu komune Mugina intara ya Cibitoke turi mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bamaze imyaka ibiri baratesheje izabo n'imyuzura y'imvura ya babo muri amazu itwara n'indimiro basaba gufashwa tumwe mu tuzu bari barubakiwe bameza ko tumaze gusenyagurika mu gihe hari n'abavuga yuko batigeze baronka inzu n'imwe. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Elo Juri Kaneza afisi bindi kuri nonguru.
Kwebwe amazi ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburi shitingi yorarama.
Uwo n'umukenyezi Josine ntiranye bagira amwisi cya gisheke ni muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bushi uburengero bw'u Burundi. Bone bagenze bahaje inyuma yo kuriza abo n'ababo mu myuzura y'imvura yahitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kuwa kane rishyiri wa gatanu ukwa 12/2/2019 yemeza ko basa n'aba mu misaka kandi ku imvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera gutinya ko tuturi tubarwako.
Aha tuhabaye nabi cyane baduhaye ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha n'amabati turiyubakishiriza abatari bafise amikoro byarabanani.
Claudine Muhimundu n'undi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umuntu wana hatabwanwa afise.
Anje rwanje yarakorotse rekane n'umubanyi na nyene yarakorotse byakotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye.
Byatunze kuri yowe yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakurije ibisabwa bigatera ingaruka mbi.
Bamwe twari kose turubaka amatumaze kubaka baradusima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe bivanye no kubera ko ibikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nk'ibijyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane.
Ushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari habana federfise biga bwo isahane bakironkano biga bitewe nuko bugaye amashuri abiri bose baruga bashira kwigufuri amashuri no kuvuga hanyamakarabo tugiye kwandikisha abana hari usanga bigoye usanga umuntu amahera bakotsa kivugo usanga bari kwa samahera y'umukotsa kivi naho kage bakaka kamera mukotsa kivi no ahago n'icyo umugabura mwije bakibuze
tumanisago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kuburuko bagira
uya umuntu wari wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari gusega mu mihana muzarukana nahandi aho bahora basega bakaronka banyabo barataye ngo bagiye gufite faranga bwavuze baronka kunye abantu bayeho nabi
izi mpungenge zo bari mu isi cyagisheke zemezwa na mustanteri wa komine Mugina Juliana Ndayihaya yabwiye ijwi rya Amerika ko minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba byatorewe umuti
ego cyane cyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturagishinga ukijanye n'inzara bafise turabizi cyane tubandanya dusaba abagira neza kugira turabe yuko mu by'ukuri borosoze bafungura twicaye tubandanya tudodora hashoboka hose turagirayo ikijyanye n'amazi nabyo nyine dukomeza turiko turadodora kubagira neza turabise byitsikiro yuko bishobora kuzokunda n'amashuri twaramaze kubishikana ku bijyanye n'amashuri n'ivuriro kuko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa kujya buraro barabonye yuko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine mu gisite ubu tuvugana turi inzira yuko navyo nyine bizavugenda neza kuko baradusabye devi zijyanye n'amashure n'ivuriro
reka n'amazu aziduka yemeza ko azosanurwa vuba
mu kijyanye n'amazu ariko arabomoka nayo bitewe n'imvura nukuri turabaremesha abagira neza bakoze birya n'ubu icyo kibazo barakizi ko ayo mazu ariko arabomagura uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bakora kugira abenegihugu babandanye bakingirwa
abanyagihugu bari mu isi cyagisheke barokotse imvura yo mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 77 abarenga 10 baburirwa irengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko icyegeranyo c'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kivyerekana iyo mvura y'igihugu si yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ishuri ya 5 ukwa 12 2019 mu karere ka Nyembe ndu muri komine Mugina intara cy'ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ku mijyango y'igihumbi yateshejwe izayo itarenga 77 niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
reka tubandanirize mu Rwanda hamashami 12 hadakiranira inyungu za politike akomeje kugaragaza ko ikibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amatongo ashingurwamo abitavye imana gihangayikishije abatari bake ayo mashira hamwe asaba leta kugira ico ikora kuri iki kibazo leta y'u Rwanda yo yemeza ko iri kwirarondera umuti urama kuri ico Eric Bagirubusa yaduteguriye ibindi kuri no nkuru
Ibisobanuro by'abakozi bushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubona aho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri hurizo rikomeye abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushaka aho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye Imana abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe hanze y'ibyo nahabonetse amarimbi abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imva yo gushyinguramo bigihanitse cyane bwana Eric Mahoro umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu
binakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye Imana yaba ari umukire cyangwa umukene abona abashyingura ariko ukurikije savisi zijyana no gushyingura hari aho bihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300
abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko kikibahangayikishije kubera kubura aho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke
dushobora kuba mfite akabanza ariko nta hantu mfite ho kugira ngo ngende no gushyingura bityo rero byansaba gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akandinda wo gushyingura
urumva nta hantu n'undi muturage hakira kuko yashyingura umurima wanjye nawe rero yinze bamusanze bashaka umurima ku ruhande
ni ku nshuro 11 ibiganiro nyunguranabitekerezo nk'ibi bibayeho minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange izegera inzego z'ibanze bigasubirwamo madame Monique Husi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage
inzego z'ibanze ubuyobozi bw'akarere hamwe na roke turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwemeza mirimo turebe ubushobozi bw'abaturage tugene biciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace.
Itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi, kuko gushyingura mu ngo bitemewe. Ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe. Nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo, uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbi rimwe rukumbi. Pax Press, umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda, ari nabo bafashe iya mbere mu gukangurira abafatanyabikorwa by'iki kibazo, ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi, nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturambye ni ugushyira mu bikorwa itegeko ryemerera bapfushije gutwika imirambo, itegeko ryatowe mu mwaka w'2015. Icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage. Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatowe rikiri mu mpapuro gusa, hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa, kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu, kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera, ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange, bakavuga ko nk'uko uturere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere, twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byawo nawe ukomeza gushimangira kutazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa amarimbi asaga 1400, mu mirenge 414 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Agize mu gisata cha sport naho cyahereye mu gihugu cy'u Burundi, kuvejo kwa Mungu ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi riramutswa commissaire de police Muyenge Alexandre. Alexandre asubiriye Reverian de Kuriyo, yaramaze imyaka 8 arongoye iryo shirahamwe. Muri volleyball naho, umurwi wa Muzinga mu bakenyezi niwo waraye wegukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu, hanyuma Gal Cosmos nawo ucegukana mu bagabo. Ibi byose umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana yabiduteguriye.
Komisari de polisi Alexandre Muyenge arongoye igipolisi kijejwe gukingira abategetsi b'u Burundi niwe yatowe kuri uno w'Imana mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Aje gusubira Reverian de Kuriyo yaramaze imyaka 8 arongoye iryo shyirahamwe. Alexandre Muyenge si mushasha muri FFB kuko yaramaze imyaka irenga 10 ajejwe igisata cy'umutekano muri iryo shyirahamwe. Yiyamamaza yaramenyeshejwe ko icyihutirwa ari ukurondera ibibuga bikwije ibisabwa kugira byakire imino mpuzamakungu na rijya mu Burundi. Kugeza ubu atakibuga na kimwe gifise ubwo bushobozi. Ikindi yavuze azitaho no guteza imbere igisata cy'abana kugira imigiro nk'ayikura abakinnyi kandi bakurikiranywe kuva mu bwana, akaba yaramenyesheje ko amategeko ari yazisunga mu kazi kiwe ka misi yose. Ahiriwe rero ahishije kuko icegera ciwe Academy mubona yanonosoye ibyigwa by'amategeko, nawe nyene akaba atari mushasha mu mpira w'amaguru kuko yakinye mu cicaro ca mbere mu mugwi wa Atletico Olympique. Icegera cya kabiri ni Mustafa Samugabo amaze imyaka 12 muri ayo mabanga. Mu mpira w'amaguru kandi tukubamenyesha ko inkino z'igice ca mbere cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi cyarangiye kuri uno w'Imana. Umamuru yirahiye Message Ngozi yisanze ku kibuga cyayo Ibuye ku gisindo kimwe ku busa. Uwo mugwi umenyerezwa na Olivier Niyunge ko ucurangiza ico gice ca mbere uri mu kibanza ca mbere n'amanota 36, ukaba usumvya Flambeau du Centre yo mu ntara ya Gitega ya kabiri amanota 10. Muri volleyball naho, kuri uno w'Imana niho hasozegwa mu Burundi igikombe cy'umukuru w'igihugu gitunganijwe ku nshoro ya gatatu. Mu bigeme igikombe cyatwawe na Muzinga itsinze Resace ku maseti 3-0. Kizigenza wa Rezas amenyesha ko bagikeneye imyimenyerezo myinshi kugira bashobore kwitwara neza.
Gerageje kuraba habaye kutamenyerana hagati yacu. Ekipe rezati bisaba kinyi bashu bakiri bashasha rero kubera bakiri bashasha ntiramenyerana nico gituma mwabonye ukino kwa tsunani uko twakinye nabari basanzwe bo bamenyeranye gukinana individual match bisaba kinyi bakomeye nkuko mwabibonye gusa Voli bore nije collective bisaba ko dukorera hamwe rero mu gihe tuba dusa entraînement twa tumenyeranye ndishobora gutsinda
Mubagabo naho igikombe cyatahukanywe n'umugwi wa Cosmos utsinza Mikade Sportif de Bujumbura ku maseti atatu ku busa. Muri basketball naho umugwi wa New Star uri muri kino gihe I Johannesburg muri Afrika y'Epfo aho wagiye mu nkino zo kurondera imigwi izitabira inkino za nyuma za bar zizoba mu mwaka uza. Uwo mugwi w'u Burundi ufise urukino rwa mbere kuri no wa mbere na Kurasini Hit yo mu gihugu cya Tanzania. New Star ikaba iri mu itsinda rigizwe na Matero Magic yo mu gihugu cya Zambia, Cape Town Tigers yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo na Kurasini Hit yo mu gihugu cya Tanzania. Imigwi ibiri ya mbere izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma aho izohura n'imigwi ibiri yindi ya mbere yo mu itsinda rigizwe na Ferroviario do Beira yo muri Mozambique, Ulinzi Warriors yo muri Kenya, City Oilers yo muri Uganda na Cobra Sport yo mu gihugu cya Sudani y'ubumanuko. Imigwi izotsinda igice cya kabiri gishiri cya nyuma kongera ko uzotahukana ikibanza cya gatatu. Iyo migwi uko ari itatu izoca ija mu nkino za nyuma za bal. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira gezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mpira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yarigeze ku munsi wa 7. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Ku stade Huye I Butare, Mukura Victory Sport yatsinze Etoile de l'Est ibitego 4 ku busa. Ikipe ya AS Kigali yanganyije na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe ku stade ya Kigali I Nyamirambo. Mu wundi mukino wabereye kuri iyi stade ya Kigali guhera isaa 12 z'umugoroba, Police FC yanganyije na Gicumbi FC busa ku busa. Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino itatu. Ikipe ya Bugesera FC yatsinze Marine FC bitego 6 kuri 2 kuri stade Muganda Irwavu. Ku stade ya Kigali Nyamirambo, Gasogi United yanganyije na Espoir FC busa ku busa mu mukino watangiye saa 6 n'igice. Nyuma y'uyu mukino kuri stade ya Kigali n'ubundi hakurikiyeho uwahuje Kiyovu Sport na Lyon Sport, urangiye Kiyovu Sport itsinze Lyon Sport bitego 2 ku busa. Undi mukino w'umunsi wa 7 wa championnat urabuye umunsi kuwa mbere ukaza guhuza ikipe ya Gorilla FC na Etincelles FC ku stade ya Kigali Nyamirambo. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 7 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat ikipe iza kwisonga ni Kiyovu Sport ifite amanota 16, iya kabiri ni AS Kigali n'amanota 15, Gasogi United iza ku mwanya wa 3 n'amanota 11, ikipe ya kane ni Lyon Sport nayo ifite amanota 11, Musanze FC ikaza ya 5 nayo ifite amanota 11, Police FC iza ku mwanya wa 6 n'amanota 10, iya karindwi ni Espoir FC ifite amanota 10 nayo, ikipe ya munani ni APR FC ifite amanota 9, Bugesera FC iza ku mwanya wa 9 n'amanota 8, ikipe ya Gicumbi FC nayo ifite amanota 8 ikaza ya 10, Etoile de l'Est ni ya 11 n'amanota 6, ku mwanya wa 12 sanga Mukura Victory Sport ifite amanota 5, Marine FC ya 13 na ifite amanota 5, ya 14 ni Rutsiro FC ifite amanota 3, ku mwanya wa 15 hari Gorilla FC ifite amanota 2, ikipe ya 16 ari no ya nyuma ni Etincelles FC ifite inota 1 ndabitega 8. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Mu cyumweru gishize ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda bwashyize ahagaragara inzira isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka utaha rizanyuramo. Iri siganwa rizatangira kuva ku itariki ya 20 kugeza ku ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka utaha 2022, rizaba rigizwe n'intera 8. Izo ntera ni umusogongera w'ibirometero 4 bazenguruka hafi ya Kigali Arena I Remera, hakaba kandi Kigali Rwamagana, Kigali Rubavu, Kigali Gicumbi, Muhanga Musanze, Musanze Kigali, ndetse n'intera ebyiri za nyuma zo kuzenguruka umujyi wa Kigali. Ese abakinnyi b'abanyarwanda bazitegura bate iri siganwa rizaba ribaye ku nshuro ya 4 nyuma yo kuzamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya 2 n'igice kimwe? Twumve Abdara Murenzi, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda, Ferwasi.
Ubundi twakoraga camp igihe gitoya ariko aba basore ko bamaze igihe kinini batitoza, ministeri ni ibidufashamo, turateganya ko twakora camp y'iminsi 55 igabanyije muri aya mezi uko ari atatu, kwa 12, ukwa mbere n'ukwa kabiri, ku buryo bazabakora imyitozo bari hamwe kandi imyitozo yo ku rwego rwo hejuru. Bishobora kudufasha yuko abakinnyi b'abanyarwanda yaba ba ekipe nasiyonali ndetse n'abandi banyarwanda bari mu yandi ma ekipe tugize amahirwe bakabasha kwitegurira hamwe, byazamura umusaruro muri Tour du Rwanda.
Muri Tour du Rwanda ya 2024 kabiri amakipe 19 niyo azaseruka urwanda ruzaba ruhagarariwe n'amakipe abiri ariyo ikipe y'igihugu Team Rwanda na Benediction mu karere ka Rubavu ikipe ya Skol Adrien Cycling Academy izwi nka Saka yari yitabiriye Tour du Rwanda y'umwaka umwaka utaha ntabwo izagaragara kuko yamaze gusenyuka yari kanya munyandinda ikigali
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi ani uduce twa turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe yakoze Venuste Nshimiyimana yagiranije amajwi ya bino biganiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tuyifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera amasaha imbere.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.